imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro. Ikaze mu kiganiro muri Sanga muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti banganye tubiseguyeho kubera impamvu zidutunguye uyu munsi ntitwakira telefone zanyu kuko dusubira mu kiganiro muri Sanga cyo kuwa gatanu w'icyumweru gishize mutubabarire.
Ibitegeri by'incabwenge zo mu bisata by'indero n'ubuvuzi mu Burundi ziva mu gihugu zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza amahanga bibandanya kwiyongera. Abigisha muri kaminuza y'u Burundi bagiye ahandi bariyongeye mu mwaka urangiye w'2024 umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine y'imbere yaho. Mu rwandiko ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwarungikiye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bw'itariki 16 ukwezi kw'12 k'uyu mwaka twaraye turangije bumenyesha ko mu kibingo c'imyaka iniheze abigisha n'abandi bakozi bamaze guheba akazi bagera ku 118 muri abo 41 bakaba arabigisha bafise impamya bushobozi ya doktora. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Audace Manirambona akaba yamenyesheje ko hamwe atacokogwa ibintu bishobora kuyanzara. Ukiganiro muri Sanga twatumiye Dr. Désiré Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika abigisha muri kaminuza y'u Burundi na Libera Ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Yaragize ubushakashatsi bwimbitse aransohora inzandiko ku bijyanye n'igisata cy'indero mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Mahoro neza cyane natwe turabaramukije.
Ndabaramukije na Désiré Nisubire cyo kuyaga muri kino kiganiro n'abariko aratwumviriza.
Ndabifurije n'umwaka mwiza mushasha w'2025 mwese.
Murakoze cyane natwe turabifurije umwaka mushasha mwiza.
Mbere kuri wewe Professeur Désiré Nisubire, icyo kibazo cya abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi bariko bagenda ku bwinshi baje ahandi cifashe gute muri rusangi muri igihe?
Icyo nashaka kuvuga ni uko urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji w'indero natwe twabonye mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yaho natwe hamwe n'ishyirahamwe ry'abarimu APEB twari twaragize icyo twakwita conference de presse twerekana impungenge dufise. Mugabo washikirije icyo kiganiro cy'abamenyesha makuru Professeur Leandre nta mwanya wari uriho ukwiye kwerekana abamaze kugenda mu bisata byose bya kaminuza y'u Burundi. Yafatiye gusa ku bisata bitatu: igisata cy'ubuvuzi, igisata cyigisha iby'indero na psychology, hamwe n'igisata bita lesion de l'ingénieur. Aho twerekanye ko ibitigiri by'abari bamaze kugenda naho nyine byaboneka yuko ari benshi cyane, tukaba twari twasabye yuko icyo kigwa cobandanya kugira ngo tumenye neza abamaze kugenda. Aho rero nashaka kuvuga yuko atazi mbeshere na twebwe barimo twari tumaze kubona ko biteye agahinda. Urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganje akaba ari ibintu bigaragara nta kinyoma kirimwo, ni ibintu biboneka kuko turabibona kw'abarimu bagenda ku bwinshi, si abarimu gusa, haragenda n'abandi bakozi ba kaminuza baja mu zindi, abarimu bakaja mu zindi kaminuza, bakaja no mu bindi bihugu kandi tutibagiye nuko hari nabahe bakwigisha muri kaminuza bagumye no mu Burundi bakora mu nzinzi mu bindi bisata by'igihugu. Ivyo rero nta byimbeshere biribonekeza.
Mwitwereje ubwo rwandiko muravuze ko mwabimenye biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ubwo rwandiko umukuru wa kaminuza y'u Burundi yandikiye ubushikiranganji bujejwe indero. Mwotubwira muri make ivyo byari muri ubwo rwandiko ivyo yashikirije?
Ego ubwo rwandiko narubonye ruri ku mbuga ngarukana bumenyi n'ivyo nabyumvise mu ntangamarara y'ikiganiro mwariko murakoresha. Aba yavuga yuko mwe numvise muvuga mu myaka ine iheze, ariko yavuga gushika mu kwezi kw'itariki mengo cumi na zingasi ndazibuka neza ntarurazi z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2024 ko abarimu bamaze kugenda ari 41 hanyuma n'abandi bakozi rero mugabo bose hamwe bakagira 118 nk'uko mwabivuze. Aho rero yavuga yuko ari adibo leta yurabye icikora kugira ngo ihagarike uko kugenda kudasanzwe kwabigisha ba kaminuza ya Burundi.
Icyo kibazo cyatangwe kwibonekeza ryari? Abantu abo sonshabwenga abo bigisha nabo bandi bakozi kuri kaminuza byatangwe kwibonekeza ryari ko bariko baragenda bava mu gihugu baja ahandi kurondera aho baronka gashahara kurushiriza?
Darabonetse oyabari gaza kugenda cyane mu za 1995 1996 ariko mu nyuma baragaruka kubera hari ibyari byahindutse cyane cyane bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma haramaze igihe kiniya kubera ibiganiro leta yagiraniye n'abarimu haraba igihindutse abarimu biraboneka yuko umengo bashinze imizi ibintu biko bigenda neza. Ariko muri no minsi na cyane cyane mu myaka itanu iheze byarabonetse cyane yuko uguheba akazi muri kaminuza ya Burundi byasubiriye gufata umurindi ukomeye. Na cyane cyane mu myaka itanu iheze je niho ndabibonye cyane. Ubuhoho maze imyaka hafi itatu ndongoye sendika y'abarimu muri kaminuza ya Burundi ndabibona cyane kuko ndaronka amakuru ava hirya no hino. Ni ukuvuga yuko muri imyaka itanu ya mbere kugira ndabyishwe neza iyi myaka itanu iheze abarimu bagiye ni benshi cyane. Abandi bakozi urumva kenshi ari usanga batabarava kubera baca basubirizwa, ariko abarimu bakagora gusubiriza nicyo gituma bica byibonekeza kwa abarimu bagiye cyane baca mu bindi bihugu bya Buraya, ibihugu bya Canada. Hariho abarimu mu bihugu bica bita Outre-mer mu bihugu by'u Rwanda bariyo. Hariho n'abandi tutamenya iyo baciye babandaniza, ariko ukabona yuko bagiye. Abandi nabo bari ngaha bakora cyane cyane mu bisata bya ONU no nka Banki Mondiale, hari abakora za UNICEF. Abandi bakasaba ubuze handi babona hari akarusho kandi bikaboneka neza yuko ikibazo cya mbere ari ukutamererwa neza mu kazi.
Murakoze. Nawe Professor Libera Nibashira kandi mwaragize ubushakashatsi mu bijanye n'igisata cy'indero, iki kibazo mukibona gute cha izo ncabwenge ziriko zitera zigenda?
Icambere novuga nuko iki kibazo cy'abarimu bagenda kiramaze igihe cyatanguranye n'abari bagiye kunonosora amashuri kwiyongeza bimwe bita doctorat mu myaka mu 1993. Benshi muri abo ntibatahutse mbere gushika naho leta zakurikiranye zagiye ziritura ku mashyirahamwe mpuzamakungu nka UN imiraba impunzi barashyizeho umugambi wiswe NIDA wafasha kuzana abo barimu bagumye hanze muri bo bakaje kwigisha kuri Universite y'u Burundi mbere no gufasha mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu. Hanyuma na PNUD yarashyizeho umugambi witwe TOC10 nawo nyine warafasha kugira haboneka abarimu bari babuze icyo gihe kubera abo bagumye hanze. Fatiye mu gihugu ndimwo nko mu Bubiligi abo bariko abo assistant bariko baragira doctorat twararenga 200 ngabandi muri abo. hanyuma rero iki kibazo nibyo harabatahutse bavuye mu Rwanda n'abandi bakeyi barabatahutse ariko benshi muri abo barasiye baratabaromuka ni ikibazo rero kiteye agahinda kuko nta gihugu ku isi na kimwe gitera imbere kitabicishije mu byerekeye ubumenyi kwigisha kuramura ugwaruka ruteza kubaka igihugu mu minsi iri imbere hanyuma rero n'ubushakashatsi murazi uruhara runini mu iterambere ry'ubushakashatsi mu iterambere ry'igihugu mu ncamake rero ni ikibazo kibabaje ni ikibazo leta y'u Burundi yasize gutorera umuti vuba na vuba ngira turaca kubiyaga hanyuma rero icyo nurangiriza ko no gushimira umuyobozi wa kaminuza n'amasendika yagerageje gushyira habona icyo kibazo kuko n'umunsi kiriko kiravugwa cyane amatwi adusumira twizere ko abajeje kurongora igihugu n'igisata cy'indero bazofata icyo kibazo mu kamwe.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone dufise Nyandwi Abdul, uratwumva?
Ndabumva.
Nyandwi, uduhamagaye urihe? Ufise ikibazo baza batumire icyumviro shikiriza?
Ikibazo cya mbere ni ikibazo kuba njyewe n'abo barimu ba kaminuza baguma baca akazi bari bakwiye rero na cyane cyane leta yari ikwiye kuraba icyo ikora kubera jeje ubundi narase musanga n'abakozi baba bashyika igihumbi n'abo bamaze guta akazi leta yari ikwiye cyane cyane kuraba impamvu baca akazi.
Akoze. Turamutaye ku murongo wa telefone ashikije icyumviro ciwe kuri iki kibazo cha abigisha kuri kaminuza y'u Burundi hamwe n'abandi bakozi benshi muri bo bariko baragenda ahandi kugerageza kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ndi kumwe na batumire Dr. Desire Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi kuri muri kaminuza y'u Burundi. Tuvise kandi na Libera ni bashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Tufise uyundi ku murongo Germain ni kwigira. Uratumva Germain?
Yego ndabumva.
Uri he?
Exactement mu Rumonge muri province Rumonge mu Burundi.
Ufise ikibazo baza icyumviro ushikiriza?
Icyumviro ndashaka kugishikiza ibyo banditse ngaho ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Yego.
Mugishikirize?
Yego muri make dufatiye nko kuba harimo bo muri za kaminuza guma bagenda bata akazi
mu byibaza kwiga.
Icyo navuga ko mbona umenga muri make icyumviro nuko ari mishahara mike boba bahabwa mu gihugu.
Murakoze.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuko tuvuga ku kibazo cha bigisha kuri kaminuza y'u Burundi n'abandi bakozi baho bamwe muri bo bariko baratako kazi baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ngaruke kuri Professeur Désiré Nisubire nkuko muyoboye sendika yabigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Niki he muriko murakora ku biberekeye kugira ngo mugerageze gutuma icyo kibazo kitoregwa inyishu?
Murakoze cyane. Mu bisanzwe nk'aba umuntu warongoye sendika twebwe ntawobesha biraboneka yuko leta y'u Burundi ifise ibibazo by'ubutunzi bigatuma kumbure n'imishahara aricyo gituma atacika imaze kubera n'ikituka ry'ifaranga ry'u Burundi. Ibyo rero twebwe ikintu turiko turakora nk'abantu baserukira abandi turi kumwe nabo duserukira nyine muri sendika dukoranye n'abandi benshi bakorera muri urwo rwego nuko uraba harigeze kuba igihe nk'icyo aho byabonetse yuko abigisha na cyane cyane mu buvuzi batari bashize ukuguru hamwe bimwe bita stabilite. Hanyuma hariho amaproje rero na cyane cyane amaproje yari bita sante population cyane cyane sante population 2 yarafashije leta muri ico gihe kugira ngo abarimu bashobore kugira karusho tugahamagara leta y'u Burundi rero nimba ata yo ibona yuko yoshura kugumiza hamwe abo bigisha na cyane cyane bahambaye iyo turiko turavuga abigisha si kwigisha gusa muri ni kaminuza y'u Burundi libera ntibashira kandi yari yavuze yuko abo bigisha ari bo bahava bakagira n'ibintu by'ubushakashatsi igihugu gikeneye kugira gitere imbere rero twebwe turiko turi ko turagerageza gusigura twerekana ibyokogwa n'ibyo tuvuga byerekeye ama conference de presse tumaze iminsi tugirisha APB na SPB sendika hamwe n'iryashyirahamwe ry'abarimu muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo tugire ahantu dufashije leta kugira nayo ibone ingano yobigenza ibyo rero ntibirakunda ko leta dushobora kwicara hamwe ngo tuyereke kumbure ibyo nayo itoba imenye kuko hari aho usanga bibigoye nka twebwe nk'abarimu turabona ingingo zofatwa zihuta kugira ngo ibyo bigabanuke harimo na cyane cyane ko tuzaba tuza kubishika ko ibintu byita politiki salariale ya nouvelle politiki salariale no kuvuga itunganya ry'imishahara gushasha iryo rero rikaba rizana cyane cyane ubona ko rihohotera abantu bafite amadiplome ari hejuru aho rero murazi ko harimo n'abarimu ba kaminuza y'u Burundi tukavuga tuti leta ko ariyo yanabitanguye kuvuga ibyitunganywa by'imishahara gushasha niko karyo rero leta yoronka kugira ngo abarimu muri kaminuza y'u Burundi ibashire ku mushahara ujanye na diplome yabo n'akazi kabo gahambaye kuko leta irendera yuko abarimu ba kaminuza ari abakozi bamwe bita karahara mu rugamba ntibacura rero ko ari uko leta yofata iya mbere igashyira mu ngiro ibyo turiko turayisaba by'uko imishahara yoreka yo kubahiriza ubusumbasumbane mu by'amadiplome n'iby'ubuzi rero biracyari ko biraza ntituribura mugabo rero akanakanya ko kugira ngo leta nayo imenye icyo yokora ariko turiko turabikora tuzobikorana nk'uko bisanzwe na leta y'u Burundi isabukiwe n'umushikiranganji winde tumaze igihe tudatiravugana hari aho kumure twogira aho duhuriza tugaduca turaba rero ko hari ikintu gishasha bizozana niyo twamara kubona leta nayo yerekanye kubyifuza ko abarimu boguma hamwe bagakora akazi bajejwe
murakoze ku mirongo ya telefoni tugaruke kuri Kanyamuneza Matias uratwumva
turabumva neza gose
uduhamagara bihe Kanyamuneza
ndabahamagara ndi Nairobi muri Kenya
ufise ikibazo ufise ikibazo ubanza batumire cyangwa icyumvirisho ukizo ushikirize
narifise ikibazo n'icyumviro
ushikirize
nagomba kubaza batumire mbe uko abarimu numva bakamyumva ko baragenda ntabwo yaba ari inyungu ku gihugu ko umwenga ubu hari urwaruka rwishyirwa hejeje amashuri rishobora kwigisha kaminuza abo bakagenda hanyuma bagahakaza abandi bandi icyo ni ikibazo narifite
mwo mwishura uyu Matias Kanyamuneza ku kibazo abajije Professor Libera
ego cyane avuze ati hariho urwaruka rwinshi ruriko ruramugwa muri kaminuza y'u Burundi baheze amashuri ntibaronka akazi mbega bohoye ntibo basubirira bakigisha umwarimu wa kaminuza ategugwa mu gihe kirekire mu myaka myinshi inyishu rero uheje kaminuza ntashoboye kuramurwa ruka muri kaminuza nivyo arashobora gufasha mu bikorwa bito bito ari travel pratique canke imyimenyerezo tubase mu isata by'ubumenyi bwa science cyangwa ingira muri za laboratoire mu by'ubuganga ariko kugira utange icigwa gihanitse na cyane cyane mu myaka ya nyuma bisaba kuba ufite uburenganzira ufite umuzero papuro rw'umutsindo rugutuma ushobora kwigisha muri kaminuza mu ntambake rero abana bahejeje abagwaruka ruhejeje universite y'u Burundi kino gihe nti nta menyi n'ubushobozi bafise bwo kwigisha muri iyo kaminuza nivyo hari ikintu hariho ecole doctorale ya yuguruwe ariko nayo nyene nibaza kwicumbagira kumva zitandukanye ntuzeye Desire nisubire ari ku rubuga arashobora kugira icyo bivuze ko mugabo niyo ecole doctorale nibaza ko ikenye abarimu bo bafasha kugira iyo ecole doctorale itegura abarimu abagira amadoktora n'ifasha abagira amadoktora niyumva ko nayo nafise ibibazo nk'uko mu yindi myaka bafise ubukene bw'abarimu.
Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufise Eric Nkorerimana, uratwumva? Tumutaye ku murongo wa telefone. Ndashaka mbaze Professor Desire Nisubire ikibazo cha cincabwenge muri rusangi mu karere ka Afrika, ku mugabane wa Afrika zigenda hanze kurondera ubuzima bwiza kurushiriza, ni ikibazo kibonekeza mu bice nka byose by'umugabane wa Afrika no kujanye nabo bigisha n'abandi bakozi bafise ubuhinga buhanitse. Nikiye coba gitandukanya ivyo bindi bihugu n'u Burundi ubigereranije n'ibindi bihugu vya muri Afrika?
Sindi ko nobanza kwishura uwo muntu yabaje ico kibazo.
Nta kibazo.
Yavuze ati none ntiboha akazi abandi abana b'igihugu bariko baraheza amashuri bakaca babasubirira. Rega mu bisanzwe uko niko bitegeza kugenda, nta ngorane yoba abagenda bashobora gusubirizwa. Ico ni bisanzwe cyane, iyo umuntu agiye hari umusubirira aramusubirira, n'ubundi hari abo barokwita hari abaha akazi. Ariko nagomba mbwire mengo yitwa Kanyamuneza yuko abarimu muri kaminuza na cyane cyane bigisha amashuri yigiwe imbere, hariho abigisha mu bice za master, abandi bakigisha mu bice za doktora. Bagira nomenyesha yuko muri abo barimu kugira ngo ushobore kumva umusuperviseur wa master canke wa doktora utegerezwa kuba ufise na cyane cyane impamyabushobozi ya doktora hamwe n'amagrade ateye imbere muri kaminuza ya Burundi. Iwacu ni kuva kuri professeur associé gushika kuri professeur ordinaire. Mu gihe rero hogenda abarimu nk'abo ba professeur associé, nuko ntazanye ibiharo bigororotse, nari kumubwira aba professeur associé, aba professeur ordinaire bamwe bita ba maître de conférence, abamaze kugenda ingana bangana, ntushobora kubasubiriza nk'uko Liberance bashaka kandi yabivuze, bishoboka kubasubiriza iyo nta ntiyari nukwa n'ingorane. Ibyo byanavuzwe n'umaradiyo caracteri ntabwo yaranditse kuko barabasubirije ibyo byari bisanzwe. Rero namenye yuko nk'aba professeur baba bageze ku magrade akomeye, abo baragoye gusubiza nk'uko yabivuze professeur Liberance ntibashira kandi bifata umwanya munini kugira ngo uve kuri grade uje yindi. Ubu byashobora kuba bigeze ku myaka 15 nta munyeshuri yarasohotse kaminuza yoza asubirira abo abagiye. Ikindi nagomba kumubwira nuko hariho abantu bafise amaspecialite akomeye mu Burundi, usanga ari nk'umwe canke babiri, bituma arinza aba nk'umwe agacagenda ari umwe hatagira uwundi, kuko mu bisanzwe nta gisata categeza kugira nk'umuntu umwe canke babiri. Urumva turacyafite icya mbere ingorane z'abantu banonosoye ibintu byita amaspecialite. Si no yoba bahari, yoba no kuri abantu bahari bacasubiriza ntiba ari ingorane. Ngarutse ku kibazo hejeje kumbaza, na cyane cyane ni iki gitandukanya ibihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu mu byerekeye na cyane cyane kwigisha muri kaminuza. Nibaza ko ibyo bintu nabishikirije kuri radio Isanganiro, nka je tuko tuvugana hari aho mpuranja kwigisha mu gihugu cya Congo, ni ukuvuga abarimu ba Congo turazinanye barambira ingana bahembwa, abarimu bo mu Rwanda turazi ingana babayeho, turetse umushahara ufadika baronki bavuye kwiga bafise n'ibindi by'uburusho bimwe cyari zavantaje zihambaye cyane kugira ngo igihugu cyabo gishobora kubagumana. I Nairobi ari arazi ingana bigenda, arashobora kuja kubaza muri universite y'i Nairobi ndahazi, canke mu gihugu cy'u Uganda no mu gihugu cya Tanzania. Nagira mbwira abariko baratwumviza yuko muri ibyo bihugu umwarimu yobahembwa amahera make n'amafaranga yoba ari 2000 by'amadolari. ibihumbi by'amadolari twebwe ntishobora no kuyasaba turazi ko tuba turiko turagurana n'ibihumbi cy'amadolari birabira abagora kugira ngo bagishitse mu mishahara baduha rero no kubabwira yuko kumbure ngira ngo na leta y'u Burundi dogeragize itohoze aba twari ko tugomba gusaba kugira ngo kubera turi mu karere kayaseri ibihugu turi kumwe mu karere k'ubu seruko kugira ngo turabe ingana na leta y'u Burundi yo kwegeranya imishahara y'abarimu mu Burundi n'abakaminuza y'ibyo bihugu mu byo bita harmonisation salariale muri East African Community. Ibyo rero ntitwovuga ngo n'ibintu ngo tugomba kwihutira mugabo uravye mu Burundi nayivuze mu radio Isanganiro kubona umwarimu wa afise urupapuro rwa doktora adashobora gushitsa amadolari amajana abiri birateye agahinda urumva arose ahantu aza guhemba ibihumbi bitatu bica bigorana kugira ngo ntagende nicyo rero bidutandukanya n'amakaminuza yo mu karere duhora dutembera hakagenda n'amamisiyo mu bindi bihugu notama ibihugu bya Maroc ibihugu bya Egypte ibihugu bya Nigeria ibihugu bya Ghana duhora tugenda turafise amaprogramme duha nta naho twitwana kuko abantu urabona neza unamubonye ko kubwinga nakora amaproje arusheshe ingana ariko aragenda ukabona ko abantu bifashe neza ariko twebwe biboneka yuko tuzokusanga nk'uko umushikiranganje yigeze kubivuga sinzi ko mwabyumvise yuko abarimu bo muri kaminuza y'u Burundi cyane cyane abafise abari mu rwego rw'abasista basigaye barushwa guhembwa n'aho banganya diplome bakora mu bindi bisata mu Burundi none mwumva ntitwoshobora no kwigeranya na gatoyi n'amakaminuza duhana imbibe canke yo ku mugani wa Afurika. Murakoze
kuba ariko baratwumviriza ngo bashobora kubwira nka abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi murumwe ko muravuga iyo mishahara idafadika ituma benshi muri bo ariko baragenda buba bahembwa nkangahe mugereranyije n'abo bandi murumwe ko muravuga.
Naravuze ku radio Isanganiro umwe muntu atashe akiva hanze ashikira ku miliyoni n'ibihumbi jana no kuvuga utugiye kuraba tukagiranya dusanga ari amafaranga adashikije amadolari amajana abiri bamwe bita ngo bamaze kuronka amagrade baca baja nko ku miliyoni zibiri kuri professeur associé miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu nimba ntihenze cyangwa amajana atanu mucamwumva namwe amadolari ingana tubivunja birazwi no kuvuga kwaho ari nk'amadolari amajana ane ibintu ntashoboye amajana atatu ego amadolari amajana atatu uri professeur associé no kuvuga umaze imyaka nka munani uhatana kugira ngo uduge grade wa professeur ordinaire ngira ngo yoshikana amajana atanu arenga gatoya urumva ayo mahera uravye ingana abaprofeseri baba baje bavuye ku ishuri aho bahora twaravye dusanga kumbure umunyeshuri ariko ariga muri doktora afise bourse azoza guhembwa amahera ari igice cy'amahera yahora ahembwa ari umunyeshuri izo rero iyo turiko turabivuga abantu ntibashobora kubyumva ni bosi n'ibintu nko mu bantu bazi kuranga ingana barimo muri kaminuza bakora n'ingana bahembwa no kuri biti y'agahinda
murakoze.
Dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika.
Nshuti banywanye tubiseguyeho kubera impamvu zidutunguye uyu munsi ntitwakira telefone zanyu kuko dusubira mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatanu w'icyumweru gishize mutubabarire.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika.
Ku mirongo ya telefone dufise Leonard Misagura twumva.
Leonard Misagura ndabumva.
Ego mu ofisi cyumvira mushikirize kibazo mu mushikirize?
Yes, icyumviro no shikiriza hamwe n'ikibazo.
Mu bishikirize?
hanyuma y'icyumviro no kurira teragahinda kubona icyabwe n'igihugu icyabwe n'u Burundi igihugu cyitangiye kugira ngo bacubwenge ariko dusanga bakubara barabageda mu bindi bihugu no kuri nka leta yacu no kuri yabikwiye kuraba ikagira icikoze kuko n'ubundi igihugu kitagira abashakashatsi naho nyine usanga biriko biragorana kubera turabona hari byinshi igihugu cunguka bivuye mu bushakashatsi bwapfa bigisha muri kaminuza y'u Burundi na cyane cyane nko mu gisata kijyanye n'iby'uburimyi ari nacyo gisata basize imbere.
Nze kuri Professor Libera Ntibashira kandi mwarigeze kuba mu gerageza kuzana abigisha muvanye ngaho mu Bubiligi mukabazana gufasha kwigisha muri kaminuza y'u Burundi ico cyumviro mwarakibandanije
ico cyumviro cyabandanije kubera ingorane ziri mu gihugu nuzeye hariho igisata gifasha ico bita cooperation universite hanyuma kubera ingorane ziri mu gihugu kubahiriza agateka kazi na muntu byarahagaze ariko hariho uburyo buriho bufasha kaminuza y'u Burundi ntibarunika abarimu ariko barashobora barafasha nk'iyo doktorale navuze ibisata bimwe amafakulti amwe hariho amaproje y'ugushigikira cyane cyane abarimu mu byerekeye ubushakashatsi murazi neza yuko n'izindi nzego amashyirahamwe ntibaha amafaranga leta y'u Burundi nuvuga nka Union Europeenne y'ugufasha ntuzeye kurajya amahera leta y'u Burundi ikoresha kubera ibihano byafashwe twebwe rero tuzi amakaminuza yisunga ingingo za Union Europeenne n'ibihugu biba biriko birafasha nk'Ububiligi cyangwa Ufaransa n'ibindi ntibirenga ku mategeko yashyizweho na Union Europeenne ariko mu nkundire ngaruke gatoyi mu byerekeye ingene abandi barimu bafashwe mu karere mu bihugu bibanyi nagomba gushimikira ku bintu bine icya mbere mu bihugu mbere muri Afurika byinshi birafasha abarimu mu byerekeye ubushakashatsi n'uburyo bwo kwigisha hariho imigambi mu bihugu bitari bikeyi baha abanyeshuri ordinateur nofata nka Cameroon abarimu bose no muri Senegal abarimu bose abanyeshuri bose bararonka ordinateur murumva neza yuko abarimu nabo nyine baba baronse ordinateur murazi neza yuko ibi byerekeye guhindura amaprogramme bimwe bita BMD mu Burundi cyangwa RMD cyangwa Bologne iburiza buraya bisaba kwigisha ukoresheje ubuhinga bwa none bisaba rero ibikoresho nka ordinateur n'ibindi ibyo rero mu Burundi ni ibintu nabyo byofasha bigatuma abarimu bakora borohewe ikindi cya kabiri mu bihugu bitari bike bagira no muri Congo ni kibanza umwarimu afise muri societe icyicaro murazi neza kera umwarimu seyo barimu banyigishije ndi muri primaire n'abantu nubaha cyane gose kandi icyo gihe umwarimu arafise ikibanza ariko umwarimu wa kaminuza n'umunsi mu Burundi afise ikibanza gito cyane nta cyicaro afise ngo muri Congo umwarimu wese arafise ikarata imutuma arengana ntibamuhagarika la polisi cyangwa afise uburenganzira bwo kurengana akoresha iyo karata hanyuma ikindi cya gatatu ni byerekeye byarigeze mu Burundi ku ntwaro za kera gufasha abarimu kuronga aho baba icyo bita logement bakaronga ibibanza bakaronga n'ideni rishobora gufasha kubaka hanyuma icya nyuma nohereza ko muri bikogwa handi nko muri Kongo abarimo bararonka imiduga kugisiro gitoyi mbere leta irafasha kugira abarimo baronke ikibunguruza ivyo nibintu mu Burundi yaba hari ishaka byotuma umwarimu wo muri kaminuza yorohegwa bigatuma n'abandi bo bari hanze canke bari mu karere bahurumbira kuja kwigisha mu Burundi.
Murakoze Professor Desire Nisubire, mwariko muravuga iki nyere bigoye gusubiriza umwigisha bafise ubwenge buhanitse kwa tariki ikintu igikorwa choroshe kuba tukumviriza mwavuga nka muri make uhugene kuko hari wigeze guhamagara avuga ko hari ugwaruka ruriko ruraheza za kaminuza rushobora gusubira abantu ngabo mwari musiguye gato ko atari igikorwa choroshe kusubiriza umwigisha abafise ubwo bwenge buhanitse ikiguzi ama uburyo bukoreshwa nk'ukusohora umwarimu nk'uwo bubabungana gute kugira abatwumviza byumve ko atari igikorwa cyoroshye kubasubiriza.
Murakoze cyane abantu bategereza kumenya ko kugira ngo honyene muri iki gihe tugezemwo uronke umunyeshuri afise impamyabushobozi ya doktora n'ibintu bitoroshe cyane. Ibintu bitoroshe turetse amashuri umuhira ahejeje igice cya mbere akaza mu gice cya kabiri cya master hanyuma mukamurihira amahera akaza mu gice cya doktora hanyuma nagenda babwire yuko ibyo bintu byose kuva nko muri master gushika muri doktora imyaka iyo abo baba babinyarutsa bagira imyaka itanu. Urumva ni gusubiza umwarimu uvuye nko mu gice cya mbere cya kaminuza yomara imyaka itanu. Ubu rero ni wa mwarimu acaza avuye ku ntebe y'ishuri. Hariho rero abarimu bakenewe cyane na cyane cyane babarimu bakora ubushakashatsi ibintu byo kurondera babarimu aribo bafasha abandi banyeshuri bari kubariga za doktora nk'uko ari karevuga muri ko doktorale ababarimu abafise turetse twese ubushake impamyabushobozi yo mu rwego rwa doktora abarimu baba bamaze kuminuza mu by'amagrade bafise ibintu bita amapublication mu majurno yo hanze yahambaye abo barimu baba barakoze ubushakashatsi igihugu ishobora kubona ndazi kwibyo benshi babizi abo rero nibo barimu bakenewe kugira ngo bashobore kwigisha kaminuza mu bisanzwe ndazi ko nka liberanti bashira kandi abizi mu bindi bihugu bimaze kugira umugambi ukomeye wo kwigisha amakaminuza nta mwarimu agisohoka amashuri ngo acashika yigisha ubaca bamwita muri Cote d'Ivoire amwita mu assistant twebwe aba assistant bacu basa impamyabushobozi zitoyi ariko mu bihugu bya Cote d'Ivoire bihugu bya Senegal umwarimu afise urupapuro rwa doktora atacarakora kininiya aba ari umu assistant w'ubundi bita umutitulaire. Donc le phénomène ya titularisation des enseignants nibaza ko sivye abantu kwibaza ngo ni ibintu byoroshye cyane nko mu gisata cy'ubuvuzi ndibaza ko twari dufise gusa abaprofeseri titulaire babiri nabo baragiye mu zabukuru nibo bonyine barasa titularisation. Ni ukuvuga abandi tuza turaronka ego bagenda bamenyera bakigisha neza ariko mu ntango biragorana kuko kwigisha ni uwundi mwuga umuntu yiga gushasha nicyo gituma babanza kuba abasista b'abarimu basanzweho bakomeye. Ubu rero hariho ibintu byo kujana abantu muri retraite bari basanzwe bafise ubumenyi bukomeye cyane mu byo kwigisha mu byo kwankadira abanyeshuri bigatuma bituma abarimu bashasha baza abarokrite bataronka babandi bo hejuru babigisha ingana bimwe no kwita ku miranka kabuye k'abagabo hamusanga bari bobo barabunyoye mugabo abandi bari munsi bakagenda rero baduga nabo bamenya ubwenge uko imyaka igenda. Ibyo rero nico gituma abantu batovyitiranya atano bishiramo ama emotion natwe bitwari tujyohewe nuko Burundi butagira abarimu bahambaye. Turashaka ko uko biba mu bindi bihugu za Cote d'Ivoire nico gihugu maze kujamo cyane nkabona ingana abarimu babayeho nkabona ingana bafise abasista bakomeye cyane n'abaciye ubwenge muri leta muri Congo hakurya leta iharanira intwaro rusange ya Congo yari kabivuga liberanti ntibashira kandi abarimu bafise aya magrade yo hejuru baba abari mu bubashwe cyane ndagenda mu ndamubwire ngiye ntiyabimenye son excellence Tshisekedi yarabahaye imiduga amadouble cabine kuva ku rwego rwa ordinaire gushika ku rwego rwa professeur twebo twita professeur associé abo bagiye baronka buke buke ubu bafite za maduka z'amadouble cabine gratuit atana kimwe bazirisha nibaza bakacu bavuga ko bizonabandanya n'abandi bakadoshikirwa urumva rero akigoro ko mu bindi bihugu kabari kanini umwarimu igituma bamuhivyo bamufata uko suko yoroshye gusubiriza nuko babona agiye byo bagora kugira baronke inkuyo ni sinzi ko nobana bisiguye nkuko akumbure bishimishije
murakoze mwabisiguye tugaruke ku mirongo ya telefone Jean Baptiste uri ku murongo uratwumva
ego ndabumva cyane ati mbanje gushima kuri ibyiyumvira bamwe barimo baratwereka ingene igifata cy'abigisha kirimo kiratera kija habi muri iki gihugu cyacu ariko nshinongera mpindukire mbaze hajije kutubwira rimwe na rimwe ingene ibihugu byisunganije mu bifata by'abigisha ariko ze turatahura kandi sinzi ko ibyo bihugu ingene byitunganya biba bifite n'amikoro etetre ari hejuru y'iki gihugu cyacu yango iki gisata cy'abigisha ngahe wacu kimere nk'ikintu gitotara nuko cyabora Burundi bwo banza bukagira kuko igihe cyose tuzuba tugifise amikoroma n'ibisata bimwe bimwe bigize ubuzima bw'igihugu bitegerezwa guhunga abantu akaro gatoya nshobora gutanga igituma mvuze yuko igisata cy'abigisha gishobora kuba kirimo kiratera inyuma kubera n'ubuzima bw'igihugu butera buja habi ndafise nk'abarimu nk'ababiri shobora kuba twaraganiriye mu minsi iheze aho bafashe ingingo yo guheba akazi bo bonyine ubwabo bakaca bagenda mu gihugu cy'Ubugande kandi mu gihugu cy'Ubugande ntibaba bagiye gukora ako kazi k'ubwigisha bagufata nk'amamoto bajya mu mabarabara separseke barose nk'ibihumbi ijana ku kwezi cyangwa amajana dufate ko barose senkisa ku kwezi bya hariya Ubugande abarose amahera menshi ino badashobora gukura mu bwigisha kandi baba bari areze ntatesha baba ariko urumva cyane ko gisata kirimo cyatera inyuma kubera amikoro y'igihugu.
Murakoze cyane ndabashimiye Profesor Libera ntibashira kandi kuri icyo cyimvuruje cya Jean Baptiste avuze ngo ni ikibazo cy'amikoro ugereranyije n'ibyo bihugu bindi nk'ibihugu bibanyi abo bigisha bajamwo niko mubibona.
Neza cyane ni cyumviro kirashe mbere n'ibituruko turadondagura byerekeye inyishu kuri icyo kibazo ntibishoboka imyikoro idahindutse mu ncamake ni hakwiye inyishu ya politike kuko ndoriko tuvuga abarimu n'abaganga muri kaminuza mugabo murazi neza yuko Uburundi buriko ababuhunga ni besi cyane no kwibutsa ejo bundi abaciye muri Serbi amatwa nsumira barenga ibihumbi cumi zibaciye muri Serbi no kuvuga umurundi wese aronsa karyo ko kugenda benshi ntibagaruka mbere n'abakozi ba leta tuhora twumva bagiye mu maminisitiri y'akazi ntibatahuka mu ncamake rero ni ikibazo gikomeye kitaraba muze kaminuza gusa kiraba n'ibisata n'ubushikiranganji bw'undi izo ngorane z'incabwenge z'abanonosoye bimwe bita kompetanse en fait ubushobozi bwo gukora ibintu biriya n'ibintu byibonekeza mu byerekeye imikoro y'igihugu mu ncamake rero Jean Baptiste icyo cyimbo kibazo kiwe ni ikibazo gikomeye imyikoro idahindutse nta kintu kinini kitohina.
Murakoze Professor Desire Nisubire, mwavuze ibisata aho abo bigisha bagenda ari benshi kurusha mu bindi, mwabivuze ibyo bisata mwo bisubiramwo mwovuga n'impamvu kubera iki ari ibyo bisata kurusha ibindi?
Igisata cy'ubuganga n'ukuri nico nibaza cyambere kigeramiwe. Hariho bisata bindi navuze nimo bita za les sciences de l'ingénieur abantu abantu nosoye ubuhinga kubera iki ari byo bigeramiwe nuko ari bo bantu bahaba kenewe cyane yo bantu bakenewe cyane not ko fatira ku bihugu by'u Faransa birakenye abaganga ibihugu bindi byo muri Afrika birakenye abaganga abo bantu biga ibintu bya ekonomi by'ubutunzi abantu barakenewe cyane nico gituma usanga ari nabake kandi nico gituma bakunda guhamagarwa na cyane n'ibihugu byo hanze ni ukubera basanzwe ari abantu bahurumbirwa n'ibihugu na mu gisata cyo kuvura muri aziko abantu bajya bafise ama specialite barahurumbirwa cyane nico gituma ari byo bigeramiwe muri iki gihe bikerekana kandi yuko mu kugira ngo uronke abo bantu ba specialiste mu by'ubuganga cyangwa mu bya technology bijya by'ama computer science n'ibindi ntibyoroshe bisaba amahera menshi icyo gituma ibihugu bimaze guca ubwenge bica byikora ku bandi babaforumye bikaba batwara ibyo nabivuze hariho n'undi numvise abishikirije biranababaje cyane je birambabaza cyane kubona turavye nguvu Burundi bwa bwarakoresheje mu kugira ngo ushobore kuronka abo bashakashatsi hanyuma abantu bakaba batwara kandi atacu babafashe kinini nibaza yuko bo bisubiramo bakaraba nk'abantu nkabo bakabagumya kugira ngo ntibandi ntiyo batware navuze ibisata byo mu by'ubuganga navuze ibyo bita ubushakashatsi na tekinoloji iby'ubuhinga abo bantu nibo cyane cyane ubu biratangwe no kuboneka ko abandi bagize byo bita science sociale nabo nyine batanguye kuza bararondegwa bivana n'aho isi igejeje donc hayigeze mu iterambere bobo abantu baca barageza bakipanga kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo by'isi rero iyo babonye umuntu wabishoboye ibyo bintu baramurondera canke arundi akazi bakamuhamagara akagakora nico biva ko n'ivyo bisata cane cane bigeramye.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Professor Liberandi bashira kandi mwaragize ubushakashatsi kujanye n'ibisata c'indero mu Burundi. Mwitegereje mubona uruhara muri budget amafaranga leta ikoresha mu gisata c'indero hagije canke mubibona gute?
Ntahagije na gatoyi imbere muri budget iheruka gushigwaho baragabanuye cyane. No kuvuga yuko igisata cy'indero mu Burundi ntibagiha ikibanza gikwiye ntibaratabura yuko nkuko nabivuze kare ntushobora kubaka igihugu ngo giteze imbere ngo ushire imigambi n'imigabo mu myaka 20-30 udateje imbere igisata cy'indero n'ubushakashatsi kuko kubaka igihugu nuku bufise abantu banonosoye bashobora gutora inyishu z'ingorane zizoba zihanze igihugu mu myaka iri imbere ibyo rero n'ibintu bibabaje kubona amahera y'igisata cy'indero yagabanuwe bigaca bisigura yuko bizogorana gutorera inyishu ibibazo turavuga.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC turiko tuvuga ku kibazo c'abigisha ba kaminuza n'abandi bakozi ba kaminuza hari abariko batera bahava bakaja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Professeur Désiré Nisubire, nko ku gisata muri mwo c'ubuvuzi niye ingaruka mubona biriko biragira canke bizogira muri kazoza kuri ico gisata no kuvyerekeye indero muri rusangi n'iterambere y'igihugu?
Ingaruka n'izindi cyane hari zitanguye kuboneka n'izindi zizoboneka atagihindutse nk'ubu nk'uko nabivuze no ku kumaradiyo ari ngaha akorera ngaha mu Burundi. Iyo ubona abantu bafise bene izo mpamyabushobozi bariko baragenda, yo kuvuga nko mu gisata cy'ubuganga, turetse yuko abo bantu basanzwe bigisha ibyigwa bahora bigisha bigaca bicegwa, rimwe rimwe tukanabura n'abashobora kubyigisha baje bava handi, bikanatugora kugira ngo tukazonda barindira kugira baje nko mu ruhuko bashobora no kubyigisha. Urumva ko ari ingorane ariho bica bicererwa. Turetse ibyo rero, abo bantu basanzwe ari n'abaganga, ni ukuvuga nimba icyo gisata carimwo babiri bakagenda kicacugara, navuze ibisata bimwe bita medecine physique readaptation, nk'ubu tudafise n'umuntu n'umwe. Ni ukuvuga abagwayi bari bafiswe n'umuganga ari ngaho, abagwayi ntaho bafite bata umutwe, yego barashobora kuronka abandi mugabo. Murazi ko nk'ibitaro rwa karede ari ibitaro binini cyane byategereza kugira ahubwo nk'abo nka batatu canke barenga. Hariho ibisata vya anestesie reanimation dusanga naho abarimo muri iki gihugu usanga tubafise muga ntibemera kuza gukora muri kaminuza y'u Burundi kubera agashahara gato. Ivyo ni ibintu bizwi bashobora gukora mu bindi bitaro bizobahemba amahera menshi, za Tanganyika care hospital, za Kira hospital, bene abo ni usanga baca bigumira. Iyo tubinginze rimwe rimwe bashobora kudufasha kwigisha abanyeshuri bamwe bari muri troisieme cycle bo muri DS, ariko nyine urumva abantu wikora ko uko ushaka ubanza kubiyaga bakaguha umwanya bashaka. Ibyo ni mu mvo zo kwigisha no kuvura. Ibyo rero uko turiko turabona uko iminsi igenda, hariho bisata nka bya sante publique, ubu hoba hariyo nk'umuntu mukozi umwe gusa muri sante publique usimuzi akazi ijejwe mu by'ubuvuzi na cyane cyane no mu by'ubushakashatsi mu bisata byo kwa muganga. Kubu harimo umukozi umwe wundi yahora na umwe agomba kuja mu zabukuru, abandi bakaba baragiye kandi bafite impamya bushobozi zikomeye. Nibaza ko hariho ibisata bya anestesie reanimation, ibyo nari nabivuze. Ni ukuri biratera ingorane cyane ku bagwaye, bigatera ingorane no ku banyeshuri, kuko abanyeshuri ariko bariga imwe itatu bajenosike ntibaronka ababashigikira, ntibaronka ababafasha, ntibaronka ababereka ingana ibintu bigenda. Ugasanga dufise nk'umwigisha umwe gusa muri anestesie reanimation, akaba yatwara n'ibitaro bya Rwa Karede. Nta kuntu yoshobora kuvura ngo yongere yigishe ari umwarimu umwe. Ibyo byose ni ibintu bisigaye byaboneka yuko bitoroshe cyane gutorera umuti. Muri kazoza hoho bizoboneka yuko bizogenda byunyuka. Hariho n'ibindi bintu byononekara, hajya hari ikintu benshi batazi. Abashakashatsi ntibakora ibyo kuvura byo kwigisha gusa, none ko Leta y'u Burundi ifise vision 40/60 iyo kugwa n'abandi abashakashatsi ataba ariho. Erega amaplan strategique birya byo mu bushikiranganji bwabo bw'ubutunzi kugwa nabo nyine ba professeur bo muri kaminuza, abarimu muri kaminuza benshi ntibagira amakonsultance bakaderimita amadomene de recherche. Ibyo byose tuzosanga iyo bitagira ubushakashatsi cubaho gute, iyo bitagira incabwenge cubaho gute. Ibyo rero bazogera kubibona kumbure impendere yasheshe umuti mbwa rero bahariho turiko turavuga gutya no kugira ngo abofata ingingo bace babifatira ko kumbure bagice bakoze. Ariho uwayigeze kuvuga ngo arigeze kuvuga ati none ntibivana n'ubukene bw'igihugu. Rero ubukene bw'igihugu nyine n'ukuri biranaboneka, biranababaje yuko Leta y'u Burundi biraboneka yuko hari ibintu bigoye nk'uko n'abategetsi babivuga, natwe tubanabitahura kandi natwe turabarundi turakunda igihugu cacu. Ariko rero hari ikibazo kiri ngaha mu Burundi, kuko ikintu bita ekite nta kihari. Ekite salariale nimwe na nimwe ariko ndababwira mu ntango, nibafate uburyo bw'ibihugu buhari bukeyi tugabure atawanjya wangura, hanyuma niyo igihugu catera imbere tuzotera imbere naco. Mugabo habaye ikite salariale ukabona ko harabantu kumbura naho n'igihugu kimerewe nabi harabantu bamerewe neza ata naho babidoga cyacu kimwe n'abandi byo rero turamaze kubishikiriza yuko turakeneye yuko itunga by'igihugu tabikanywa n'abanyagihugu bose atawanje bangura
murakoze murakoze ndabashimiye cyane nshimire abatumire Dr. Désiré Nisubire igisha mu gisata cy'ubuvuzi kuri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika yabigisha kuri kaminuza y'u Burundi na Professor Libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi tukaba twariko tuvuga ku kibazo c'abigisha n'abandi bakoze bo kuri kaminuza y'u Burundi arimo abariko barahava baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiza n'ingaruka bishobora kugira kubijanye n'indero n'iterambere ry'igihugu. Nshimire rero abatumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mwashoboye guhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika ndabakengurukiye mwese ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurindira mwese mugira ibihe byiza.
Ngiye ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende Combo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Belle